VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mirewe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 16 y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na 2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije na Jeanne Mukankusi agiye kuducira ku mayange y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Jeanne:
Urakoze Frederic. Mwirwe neza nshuti, muduteze amatwi. Komine Kabeze mu ntara ya Bujumbura iri mu kangaratete kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Umuyaga wasakambuye amazu, abantu barakomereka. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yagezeyo. Evariste, iki kibazo kifashe gute aho muri Komine Kabeze?
Iki kibazo kuno cifashe bujenia nuko hari imiryango irenga 70 ubu itagira ikikano umusaya, kubera ko amazu yabo ibisakazo byaguruwe n'umuyaga. Amazu rero agera kuri 78 niyo yagurutse, nkuko byemezwa n'umuhanuzi w'umustandari wa Komine Kabizi ajejwe intwaro n'imibano. Uyo mutegetsi kandi ashikiriza ko abantu batandatu bakomeretse biturutse kuri iyo mvura yari ivanze n'igihuho hose.
Yo, ubwo bakomeretse bari hehe? Abandi nabo basigaye ku gasozi bacumbise hehe?
Abo bakomeretse ubunye bari kubavurirwa mu bitaro by'akarere ka Kabezi, ni ngaho nyine ku mugwa mukuru wa Komine Kabezi. Abandi nabo ubunye bari mu kangaratete batagira aho baba, baciye bakindaro mu mihana aho basembereye gushika ubu.
None se abayobozi bo muri iyo komine kibazo bacyakiriye gute, bakibona gute, hari icyo batangiye gukora kugira ngo bafashe abo bari mu ngorane?
Abayobozi bo muri iyo komine duhereye kuri Albert Ndayizeye arongoye umutumba wa Kabezi, yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuva ku mugoroba w'ejo aho iryo sanganya ribereye yaciye atangura kwegeranya ibiharuro vy'ivyononekaye, n'ubu no munsi mu gitondo akaba yacyo yegeranya ivya nyuma kugira ngo abishikirize abategetsi ku rwego rwa komine. Kugoko kwa komine naho umuhanuzi wa Mustandere ajejwe intwaro n'imibano Felix Pascal Nsabimana yatumenyesheje yuko ibyo byegeranyo raporo ibashikiriye baca babinyarukano kwa buramatari w'intara ya Bujumbura kugira ngo babafashe kudodora kugira bikunde haboneke aboza kugarukira kuri abanyagihugu ubu bari mu kangaratete.
None Evariste, muri make abaturage bo abo bakozweho n'iyo miyaga bo barasaba iki muri make?
Abo banyagihugu bakozweho n'iyo muntu w'icyo gihuhusi basaba imfashanyo yihuta, bavuga ibifungurwa cyane cyane, bakongera ko n'amabati kugira ngo bashobore gusanura amazu yabo yarasambuze.
Urakoze cyane Evariste kuri iyi nkuru, turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye makuru yacu ari imbere. Tukiri Bujumbura, hibwe mazutu mu modoka za leta kuri uyu wa gatanu. Umunyamakuru wacu Eroje Wirika neza yakurikiranye iyi nkuru. Eroje, iyo mazutu yibwe he, ingana iki?
Egome ejeni, mazutu angana amaritiro amajana 8, akaba yafatiwe mu bibanza bibiri biri muri zone ya Kamenge komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura. Akaba yari yavomwe acukanurwa mu modokari za leta harimo mbere n'igipolisi n'igisirikare. Mu bantu bahavuye bahafatirwa hafatiwe mbere n'umwe mu bashoferi w'umupolisi.
Uravuga ko icyo gitoro kibwe mu modoka za leta, hari n'ahantu hagombye kuba harinzwe, byashoboka gute ko izo modoka zavomwamo iyo mazutu?
Mu bisanzwe igipolisi cyo kimenyesha ko mbere aha hantu hakorerwa ubu busuma ari ahantu hasanzwe hari impangu zibamo abantu ku buryo n'uburengana atacyo kwicura yuko hari ibintu nk'ibyo bihakorerwa. Ni ukuvuga rero ko abapolisi bene izi modokari aribo baheza bakazijyanayo kujya kuzicukanura no gukuramo ibyo bitoro. Mbere naho igipolisi giheza kigahamagarira abanyagihugu bose aho bari kuja baravuga aho babonye hakorerwa bene ubusuma, kuko igipolisi kivuga ko bishoboka ko hari n'ibindi bibanza byaba bikorerwamo ubusuma, kuko nk'uko twabwiye n'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkurunziza, nuko abanyagihugu bamenya ko bene ubusuma budafite ingaruka mbi gusa ku itunga ry'igihugu ahubwo no ku mutekano wabo, kuko amazu ashobora gusha.
Urakoze cyane Eroge kuri iyi nkuru, nawe turaza kugarukaho mu kanya uduhe inkuru irambuye. Urakoze cyane.
Barakoze bagenzi bacu baje kudushikiza amwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Ubonaho n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Mu kiganiro cy'uyu munsi turavuga hanini ku kibazo cy'impunzi z'abarundi bahungiye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, hamwe n'abarundi bahungiye mu bindi bihugu. Kuva uruhagarara rwa politiki rutangiye mu Burundi haraheze umwaka urenga amezi ane. Ubuzima bw'impunzi rero ni ubuzima butoroshe, hari nacyo gituma abategetsi bakwiye gukora ibishobotse byose kugira ngo ibintu bituma abanyagihugu bata ingo zabo bakambuka imbibe bagahunga bitorerwe umuti maguru masha. Amakuru agize iminsi atangazwa yerekeye abarundi impunzi bari mu kampi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda arateye agahinda kubona rumwe mu rwaruka kazoza k'igihugu ahanini rwari rukwiye kuba ruri mashuri muri iki gihe usanga ruriko ruravyara abana batagira base, kandi n'abakozi ivyo vyaha vyo kurushurashuza ntibakurikiranwe n'ubutungane. Ikibazo ntikiri mu rwaruka rw'abigeme gusa, hari n'amakuru aherutse gutangazwa avuga ukuntu abana b'abahungu bahunze batari kumwe n'imiryango batagiraho bakika umusaya. Mbega ibintu byokorwa kugira ngo impunzi zitahuke mu Burundi zisubire mu ngo zazo, abana bose bashore gukora bikorwa byagenewe abana ari byo kuja mu mashuri no kwiteza imbere nibihe. Uyu munsi rero twatumiye Terence Ntahiraja akaba ari umwunganizi mu w'ubushikiranganje ajejwe intwaro mu gihugu hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu, akaba kandi umuvugizi ubwo bushikiranganje. Muri we neza mushikira nta Terence Ntahiraja.
Ndagize mirwe Frederic.
Murakomeye.
Yego turakomeye cyane.
Yego. Imbere ko dutangura ikiganiro ariko nagomba tubumvishe inkuru ya mugenzi wacu Tabita Mukamusoni yerekeye ibibazo by'ubwo rwaruka muri iyo kampi. Reka dutangure ku nkuru yerekeye ukuntu abana batwara inda bagatwara inda z'abantu batazwi, eka abana batagira basi. Reka tumwumvire.
Bamwe mu rwaruka twayazi basigura impamvu y'iki kibazo.
Nk'ubu hari nk'abana b'abajene b'abakobwa ba 18 kuva dushitse ngaha mu nkambi nabonanye n'abana, ariko mwino minsi beshi duhura bahetsa abandi bana abandi nda imbere bana ari hatari, urumva ni danje kabisa.
Hariho nk'ubwana butonya usanga bwa 12 ans bwo muri 3e quartier usanga bwatwaye amada. Ahanini n'ubuzima babayeho kuko benshi yarigeye nk'umuntu usanga bayarizanye avuga ati jewe kuronka inkwi birangoye, kuko nyine inkuzo nga vraiment mahama ziragoye cyane, kuko usanga bagiye mu rugo bushurashuzi ariyo nabemera kujya kuryamana n'abakora n'abajya bacunga amashamba akagenda bakaryamana n'amashumba kandi tari bayi ngombwa akora nyine kuri ukuntu bateka avuga ati jewe ntabikoze nyine ndishwa n'inzara.
Abo barabana bibana cyangwa abana n'abavyeyi?
Hari n'abana n'abavyeyi bigira uko bibaho nyene, kuko yari abavyeyi ngabashize mu nkambi barabura ubuzi baragira ante, numva n'abandi barongorwa ku nguvu bivanye n'icyo umunga ha abavyeyi biyo kavuga ati utagiye kuri urya jewe ntungarukire ntugira ibintu nk'ibyo. Hari n'abaganda mukabaze bakidandaza ku majana abiri gusa 200 francs atarenze ganda kugura amandazi abiri ukabuhegeje nyene ubuzima bwakabwo na Burundi kuri amafaranga amajana abiri.
Nimwe nk'ugwaruka mwe murahanurana cyane?
Barahanurana nyene baragerageza kuvuga ariko hari abashobora kubirenga ko bakavuga ngo utagiye kurondera ngo ntikuvuga ntiworaruriye, kandi ukumva nawe ukuntu ubayeho urumva nawe ntiwashobora kubyihanganira.
None abahungu nabo ko badashobora kujya kuryamana n'abandi bahungu bice bigenda gute?
Abahungu nabo nyine baribanye ndumva nabo barisumamwo, cyangwa ugasanga umuhungu yironkeye nk'umuntu hanze nyine ashobora kumuha amahera avuga ati jewe vraiment dukundanye.
Umukobwa
yari abakobwa nyine usanga bashimye nk'abarundi nk'umutipe nyine abangaha mu nkambi akavuga ati n'umutipe naka agaca nyine abona ati jewe kwama amahera reka ndamukunduka akabyemera akemera.
N'abahungu rero baridandaza.
None nuko nyine se davi n'ubuzima.
Ababyeyi bo babona ko ugwaruka ruhendeshwa utuntu bigatuma gwiyahura, kandi nabo nyine ntibabona umuti w'iki kibazo.
Icyo kibazo ariko ntikiri mu rwaruka rw'abigeme gusa, eka no mu rwaruka rw'abahungu icyo kibazo kiriho. Ni mu nkuru twateguriwe n'umugezi wacu n'ubundi Tabita Mukamusoni.
kundi mbobo etanga rakavuga ngo ndara ku muhanda ko ninze ngo sinze ndaca no mubana
uyu ni umwe mu bana ba mu ikambi ya mahama biti mbobo ari bo bazwi mu Burundi nka mayibobo no kuvuga abana bo mu barabara aba bana bari mu mugwi w'abana bizanye baba batarashikana imyaka 18 benshi muri aba bana ntibiga babwiye ijwi rya Amerika ko kubaho mu ikambi bibagora kubera ubujyo uyu asa nuko ari mukuru muri bo avuga ko bagira ikibazo c'amasafuri y'abatekamwe
kwebwe abana bitsanye na bavyeyi numwe twatsananye ariko tumaze gushika ngaha umwaka urahetse isafuriya yo guteka mu ntitwarose na gatonyi ubu tubaye huko nyene dufashe igaramba turitwara ku isoko tumaze kuyitwara ku isoko niho rimaze gutoboka udufaranga n'usanga abana bamwe turiko turiye kwera ta amasafuriya baduhaye utwo tugarama tutega tuje kuduteka nicyo kibazo ciwacu
ne umwe mubona hari hakwiye guko kugira ngo muve muri zongeso
twebwe icyari gikwiye gukora nuko botangi bikoresho hano mu babihaye abandi natwe abana tukagirwaho ikindi nacyo barakunda gutanga nk'impunzu ugasanga tirosa b'imiryango kandi natwe abana muri plani tuzironke bakaturenzako
mubikora ko haragasha
hariho nyine ababura none nk'ububonye ugira uburare ukaraba nta muntu uja kuganyira ugira gute harimo babe bapfamwe bakaca kwiba
kwereke mutaje mu miryango
eh mu miryango uwo muntu woronka mutapfuye nka hamwe wogenda kwifatanya nawe wo mukura hehe hageze gutaha vyo genda gute
aba bana barababazwa nuko babita imbobo arizo mayibobo bamwe mu bo twavuga bafise hagati y'imyaka 10 na 15
ko ndi mbobo etanga rakavuga ngo ndara ku muhanda ko ninze ngo sinze ndaca no mu bantu
byonye
ishwisi ndara ku muhanda ndara hantu nyene nkagenda nkariya ahantu hari amabati agaragara nkarara ishwisi nta muntu yiba
warabuze umuryango none wajya
Inete ni nuzani ni sauna kuyota mga ya la inye Eje nari idanyo
Usunya kinga?
Chumi ni itatu
Na ufisunya kinga?
Na itatu
Ubi injira
binti Itatu
fisi
tatu Na tafisi tatu
Imundi ziwa mikambi ya mahama ziwabadzwa Nuku wana taki inu bashobora kubika mihema Iyo bagemu mikogwa bitanduka anye
Mwushika na iteransi na hiraja uzima gugwaruka Mwuriyo kami burategahinda hinda mukanya turabasaba mutubwire ikintu leta Burundi iri kwakora kugira ngo ico kibazo kive mu nzira ariko twokwibutsa ko hariho namakuru yatangajwe ku munsi wa gatatu mushikanje Burundi ajejwe intware yo hagati mu ministre Barandagiye Pascal akaba yatangaje ko hariho impunzi zo mu ntara makamba zimaze gutahuka zishika 331 8,000 ikaba kavuze ko muri rusangi kuva mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2016 impunzi zimaze gutahuka ku bushake kwabo ari 85,000 ikintu kiriko kirakorwa mushya nahe Terence nahiraje kugira ngo impunzi zo muri yo kampi nazo nyene zitahuke nk'impunzi twumva zavuye mu bindi bihugu haba Tanzania, Republika ya Kongo Demokrasi, Kenya na Malawi ikintu muri ko murakora niki kugira ngo abantu cyane cyane ugwaruka bave muri ubwo buzima busa n'ugoye cyane gose
murakoze cyane Federico Mundikije nkuko abandi bose babyumvise mumva yuko ibintu bibera kugwaruka muri yo kambi y'imahama bibaje cyane kandi ari abantu nk'abandi leta rero iri kwiragerageza gukora ibishoboye byose kugira ngo bene bacu batahuka icambere cyamaze gukora yaramaze kugarukana umutekano mu gihugu mu Burundi hari amahoro hari umutekano yakogwa abana baraja ku ishuri no butuvugana amashuri aramaze gutangura abandi babaye ba mbere kwingere tujya 14 bakoze ibintu kuri ayo mashuri ya Karero ateye imbere n'ayandi menshi leta rero ikikora no guhagarara amahoro n'umutekano no guteza imbere kugira ngo abarundi bose batahuke n'ikimenyamenya gushika ku igenekerezo rya 33 ruheshi nk'uko twa 6 guheze hari hamaze gutahuka abarundi bangana 183 n'abatandatu mbere iyo nkuru narigeze kuyitanga icyo gihe hari kuri radio BBC ariko bararimbaza mu nyuma yaho baguma baza no turiko turavugana ariko turavugana ubundi mu ntara ya Makamba aho nari navuye gukurikirana ingene ibiganiro bihuza abarundi mu ntara ariko biragenda ubu nkageze mu ntara ya Makamba ariho ndiko naraba ingene inyene bene bacu ariko batahuka muri irwi tuvugana hakaba hamaze kuza abashyikira 138 leta yo yaramaze gutera kamo abarundi bose bari mu makungu n'abari hanze mu bihugu byose abifuza gutaha yuko botaha harabavuga ngo nta mutekano hari je nibaza kwishyura bakabyirabira
muri ntumbero mbere muri ibikwakiye nyakwa mushikira nganje w'ubuganda aje ibazo by'impunzi aho yene yaje kwirabira mu bundi nyene bimeze kugira ngo aheze ashire ubutumwa abarundi bariye kugira ngo batahuke naye twabwiye tuti uzabwira ibyo wabonye ibiza kwije azosobera urugendo rwiwe agatanguka mu gihugu ciwe n'ubu ndiko ndavuga ariko baratwumva turabateye akamo baze icyo dusaba rero cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda nuko nishyiramwe HCR boreka kimwe bita rapatriement volontaire kuvuga umuntu gutahuka kubera bishatse coheza kikaba hasabwa hariho icyo bita amakomisiyo tripartite no kuvuga n'umugurugizwe n'igihugu umuntu yahunze avamwo igihugu umuntu yagiyemo n'ishyamwe kuza bakongo hashera abo bantu bagiye baje hamwe asabwa hari amasezerano bakaje inama kugira ngo bige ingene abandi botahuka aho bose bari ko batahuka ba Tanzania n'ahandi abenshi muri makamera ya Tanzania bavaye batorotse kuko ishyamwe hashera cyanke ibyo bihugu batavuga bati umuntu ashaka n'atari kugushaka kwiwe niwe kikibazo ariko twese tuvuga tuti nibazi wacu Burundi tubaka igihugu cyacu abantu bose muzi basanzwe hanze n'abandi babagiye mu mwaka uheze gushika ubu ndagera kwese yuko bose baje bakizwa yombi abantu bonyene ubutungane buri kubarondera bagirizwa muri kutegetsa ibyabo mu mwaka uheze ku bintu bya 13 rusama 2015 n'abantu basaba n'ubutungane abo nabo leta isaba yuko ibihugu bibabitse ngo batanga kugira ngo bakibwe urubanza ariko abandi bose nubwo bavuga ati ngiye bariko barandondera ibyo na gatoya imiryango yuguruye
abarundi abarundi
nabandi bose kugira ngo bene wacu babareke batahuke
abarundi bariko baratahuka bava mu makampi muri iyo kampi ya Mahama twumva urwaruka rumerewe nabi banganike
bone aba iyo kampi ni bake ugiye nk'umuntu arazakirundo ejo bundi haraje bakeyi mugabo igihe twaganira nabo bakubiriye kumukuvayo atoroka ati kandi bageze bagufata uramerwa nabi urumva rero biragoye yagoye kugira ngo batume iyo kandi urumva babuganiye bagumizaho nabujya mu minsi heza hari habaye ibibazo aho hagirirwaye igihugu cyacu duhaniye yuko hari abarundi bene wacu bamwe bakuye mu makambi bajya kwigisha ibya gisirikare kugira ngo badahungane umutekano mu Burundi ejo byanatendere hari icyuka kibi hagati y'imigenderanire y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda
icyo cyuka kibi si cyo cyo bagituma abahungiye muri iyo kambi badatahuka icyuka kibi kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda aho n'amajambo ashikirizwa n'abategetsi usanga adahumuriza abanyagihugu cyane cyane abahunze
twibaza yuko abahunze n'abandi benshi n'abariyo muri Amerika wanyu abenshi bakurikirana amakuru y'ibinyoma menshi aca kuzangururuka na bumenyi atariyo nicyo gituma twe tuvuga tuti nibamenye inkuru y'ukuri batahure bamenye ko mu Burundi hari amahoro twebwe n'ubu turateye akamo yabuboje aje kuvuneza cyangwa atorotse cyangwa aje gute igihugu n'umubyeyi ubu n'umubyeyi w'abarundi no kuvuga imiryango iruguruye kandi byose byatekanye kugira ngo batahuke ubu tuvugana nagira menshi ko kuva mu mwaka uheze hariho abarundi bari ibihumbi magana abiri bahunze igihugu cyacu cy'u Burundi kubera ibihuha n'ibibazo byari byahaciye yuko ibintu byabo nyine cyo mukuru w'igihugu yasabye ko bikingirwa n'ubu gushika ubu wo kuva mu mwaka uheze atahutse inzu yibasanga icumbi agasanga iri ngaho kuko harasohotse ingingo ibuza umuntu wese yogenda kwihagira itongo canke inzu y'umuntu wese yo yarahuza ko twituza yuko bene wacu bugaruka kugira ngo tubandanye tubana
mu
mahoro
mu kanya gato mwavuze ikibazo cy'umutekano ariko hariho amakuru abandanye gutangazwa aho usanga abantu batewe amagrenade bari muhiri wabo eka aho ubona ko umutekano n'ubu utari wose cyane cyane nk'abantu bahunze baba bahunze bahamutse nibi namakuru canke ibintu babonye mu Burundi
nibaza ikibazo cy'umutekano ku isi nzima nibaza ko ahantu honyine atamuntu ashobora gupfa ari mu ijuru ibiko biraba muri Siriya ibiba hariya muri za Libya ibiriko biraba mu Faransa n'ahandi hirya hino abantu barapfa ari yahuze igwa iki abantu za Somalia wo kwera kwije kuko yumvise ko hariyo umuntu w'umuyahuzi yakoze cyangwa kiriya sinibaza yuko mu Burundi wacu hatoba hari umutekano gusumba aho niko ndababwira nagomba guhumuza bene wacu ibintu byo babishika n'ibya bisanzwe kuko abasuma barabaho abagizi banabi barabaho ariko twibuke kuko kiri mu ngwano haba na mba na gato mu Burundi imirimo yose ibikorwa byose mu bihugu birabaranye kuri kwamye ibibondo bikiga kandi atangorane niyo message ndabahaye nayo ibisigaye umuhaza uvuga yuko aza mu Burundi ata muntu ashaka kwitaba Imana naho ariko ubwo bigaba nibaza ko mu ijuru nk'uko Imana abizera Imana yo mu ijuru niba abantu bazoruhuka
tubibutse inshuti muri seko muri komora bandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Jean de Dieu mirwe neza
mirwe ndabaramugije
ni sawa murafise ikibazo cy'icyumviro
ego nicyo nagira nterere
ego
cyane na mbere banje guha polisana abo bana badikiba bashurashuzwa ikambere nabo bana bahungu batataha imuhiri wabo ko rabona ibintu biri mu gihugu nta kunini kwihangana hanyuma ikibazo rero oya kwanza mbese n'ikibazo ni interano nagira mfashe uwo mutumire aho kuri ivyo ariko avuga ngo umutekano ubisanzwe jewe ntabwo mbona yuko umutekano canke amahoro byo babikwenga ha mu gihugu cy'u Burundi kuko kenshi na kenshi turumva abantu bapfa ni bururi ryari hari abantu barafatwa amagenade barapfa erika iza kirundo hari abantu baraye batwa amagenade bagapfa none by'ukuri abo bantu bari imahama eka mbere nabo bari iyo muri Tanzania bumva aya magenade abana nyaturika abantu bapfa bumva by'ukunda ko bashobora kuza nka mu gihugu cy'u Burundi bagatahuka ahubwo rero leta cyangwa se leta ni igaragaza byo bwose umutekano kweri ugaruka nka mu gihugu cy'u Burundi kuko nta ibintu byananiranye kweri byananiranye abantu bari kugarapfa ni benshi ahubwo rero ico rero je mbona bukora nuko bukwegera abo bahunze bakabahumuriza bakabereka ukuntu inzira bashobora gucamo kugira babone kugaruka nka mu gihugu cy'u Burundi ko kweri iyo bari babayeho nabi kurumva indwara zabatera eka ibihuhusi imvura iguye ikabatera rero kweri nuko leta ugaruka mu mutekano mu gihugu cy'u Burundi kubujyo babone kugaruka ego n'iyano yanje ari
urakoze Jean de Dieu leka duhe n'ijambo Alexis mwiriwe neza
mwiriwe Fredy
mwiriwe murafite ikibazo cy'imvuro
ego ndafite ibyumviro bibiri bwa mbere agomba bande gusuhuza abene wacu bahitanye n'ibyago by'imvura agwa muri RR hanyuma nagomba ngira ngo icyo mvuga kuri na cyane cyane murabona abantu iyo bamaze guhunga hariho ibisata cyane cyane nk'ibisata cy'indero cyangwa cy'amagara y'abantu n'izo bisata ngira ngo bikomeye cyane rero nagomba ngaruka ku bisata bijyanye n'indero ariko nibaza ko bikomeye cyane sinzi uko mwanyumva
duga ku ijambo turakumva
ego nagomba rero genda se kintu nasaba bene wacu bari mu makambi y'impunzi atandukanye na cyane cyane abantu bagiye bafishe ubumenyi bakuye mu Burundi mwana biragoye ku mashyamwe amwe amwe nkeza hasereze bafasha hari gihe harimo batashikiwe ngo baronke amashuri biga mu ngazi ndafite ikintu nibaza ku bwanje nibaza kumenga kirafite akamaro cyo nagomba nshikirize bwa mbere murabona abo bantu bafise ubumenyi bize je nagomba nsabe bafate ko baze bakora nta kundi bitange kuko biragoye bafate bajya bene wacu bari umuntu abacu bagire encadrement yabo hagati mu makambi no kuvuga nshate kuvuga iki nimba jewe nagiye mu ikambi n'icyongereza nshe ngira kebe y'icyongereza ajya mu nkambi na nkadira abana nimba nagiye n'izi France ngira ngo nkuko nyene hanyuma na nkadira abana bari kugwa mu izo bintu twumva ariko baragwa mu bintu z'iterafone nico ni cyambere nyakubahwa Freddy
yego
ani mishaka biri nagomba ntumbeze kuri nyakubaho mutumire hariho sinshatse mbabore cyane sinshatse kumenya ko cyane nabana ariko ndamushikize nimba koko we bari mu katolika ngira ngo kuwa Mungu ba mu majambo y'Imana badusabikanije baratubwiye bati muri Luka 15 akarongo ka mbere ukacubandanya bati mbega y'umuntu n'umugani Yesu Kristo yashiriye abantu ati mbega y'umuntu afise intama ijana hagatakara mwimwe mbega ntiyohe bizija 99 akaje kurondera imwe mbega yitoyeho ujya yiyoneze guhamagara abantu ati naya ntama nayitoye ngo tunezego none nyakubaho umutumi sindamuhinyije cyane ko abantu batari barahunguka mugabo nimba aho bahasigaye abantu 50 nukuri ambabare cyane abo 50 baba bababaje hamwe bogumye bari ni ukuvuga 50 hamwe baba bari mu gihugu bogira ikintu baterereye rero nagomba ndamusabe ku kibazo ndumva ko yavuze ko babandanya baza nize nabandanya bahimiriza ariko ku buryo twebwe tuzuryoherwa n'ifumva ata muntu akiri hanze y'igihugu kubera umuntu ari mu gihugu nawe azobwira icyo atereye ku gahande kiwe gatwe kiwe nyakubahwa Fred na n'umutumire interano zanjye zari dongira ngo zirumvikanye
murakoze
ijambo n'abandi
murakoze Alexis reka duhe n'ijambo Melkiade mwiriwe neza murafite ikibazo cy'umviro yego
ngombande kaisa guhoza abo bantu bari guhurira ngaho iyi mahama
duga ku ijambo
kaisa nk'umubyeyi kumva umwana w'umwigeme ariko yagira ibitagiwa ku mafaranga 200 kaisa yateye agahinda mu mubyeyi washaka ko tuyatera kamu kaisa tubaremeshe mu Burundi umutekano urahaje jewe ndi mu kirundo president mu gusa n'ahantu hari abantu babahunze ari benshi ukuri ni kwa tu lakua ba na wali gazi ya matokala ni mbili chini ni moyo sira kubwa kama sasa wengine yuko akanuzi ya kila kuna wali ya Uganda ni mbili chini mbili chini maonya bora kwenye mimi kuri jioni bata yuko na kani bara pia mbara sisi ni wa wala sisi ni jangu ba sisi ina mburundi wala tini yuko kama sasa akanuzi ya kangola ni kula na ishara na barundi rwo bene watu kuri kose ya imijyango nabandi nyababanye n'icutu n'abajyani bari umutima kwadira cyose turumva biravuga yuko abashyikimbi takumbura watu singorane zo mu Rwanda aho babaye yuko bakarenga yuko bahunguka zaye ngombwa numva yuko ngo nta cyayo bitoroherera ndo bene kuba umutumire aho bari ngaho biyo mu Rwanda ari bene watu cyangwa bati kanza n'imijyango cyangwa abanye n'abagenzi ndeko unyeni zwa abandanya kunana bazuhirira nyine bururu maze nacyo ntakiri mu gihe cyo kwiboneka ku byo abone watu bohunguka bakaza bagufasha kuba kigeze cyane akoze je na kabiri ya kona
cyane murakoze Melkia dereka du jambo umushya ntahe turi kumwe Terence Nairaja agiri cavuze kubyashikirijwe na Jean de Dieu eka Alexis na Melkiada muvunagura amajambo
murakoze cyane nagomba gushimira abo bantu abo batumire muheje kuvugana kuri radio umwe wese ku nzira no kuri yatanze bavuze byiza cyane atari umwe gusa yatanguye yavuze ngo nta mutekano hari yarangi gishera yirose kuri umurikiyadi ari mu Kirundo hanyuma nagomba gushimira n'uyu yavuze ati no kuri yabaje birabaje ko nariho bene wacu bari mu buhungiro kandi bari hanze biranabaje kurusha kuko warashaka ngombye kwibutsa abandi bikora twumviriza hariho nabandi barundi benshi biwacu bari bakiri hanze murabizi yuko kuva gushika mu 2025 leta yamaze gutahukana bahunze barenga 500,000 mwibuke yuko hari abarenga 1,600 Tanzania yadufashije ihazira ku bwene gihuma kambi ya mishama uyahu na katumba n'abandi benshi bo bararose bwene gihugu ubu barisanzuye hariho n'abandi batari bwataye n'abandi rero byo bakagenda n'ukuri ntibitunezera turipfuza rero nk'uko abivuze yuko ntanimo yazimiye cyane na ufise abana benshi imana yaguhereza rya abana benshi ukabura umwe birababaje utamurose ngo muzane icipfuzo nta kindi nuko twifuza yuko abo bene wacu bose bitwa impunzi imana yo gufasha no kuri bakugururirwa imiryango tujye ati leta y'urundi yiteguye kubakira maze bakaza bari guca amavukiro bakagira uburenganzira buke bukwiye kandi bwisanzuye niyo ishimwe kuri ndotara kuri abo batumire bose mushyire kuvugana
murakoze reka duhe n'ijambo ubundi munywa nyuri radio ijwi rya America Steve muri weneza
muri weneza nisawa
urafite ikibazo urafite icyumviro
nagomba bwa kwanza mbanze ndamusimutumire
yego nakumva
hanyuma nagomba mbanze ndamubaze kwanza yavuze yuko bashimishwa no kubona bariko barahunguka bivuze ko bariko barahunguka ntabyo nzi ariko kandi ntabyo ntariye kubera ntabyo nzi ko sinzi ko nabivuga ariko aho ibintu bimwe bimwe ndiko ndaraba bibabaje cyane bishobora kubyotuma n'uwundi atohunze yotuma ahunga aho ibintu tumaze iminsi tubona ngaha mu gisagara cya Bujumbura kubera bari baregeze kuvuga yuko abantu bacuruza ibintu by'impunzi bari babajije bajya bacururiza kumeze ku marabara bakababwira yuko ari ukuzoja mu masoko ubu rero n'abatembereza mu mabarabara bamaminsi bababuza ubu naho inzu hari umumamakariya mbaje cyane acuruza ikaranga kweri bavuye kubiswa amakofe mugabo tukaca tubabazwa n'ikintu kimwe ahubwo kuyibabwira ati bazi ko abari mu makosa tumutware ku izone kuko yesi bamuhane mubazi gituma ashobora kubandanya akiri ibintu bavukije mugabo gahura atande amayinite 2,300 2,500 ukajyana baramuretse hama ubundi ariko arahohoze ibyo bintu birababaje cyane izo haba bituma bambwira bagacika imitima bigatuma bahunga kandi byitwa ngo umutekano urahari atankoho ihayira vuga mugabo bigatuma bahunga je ndibaza hajya umubyeyi afise umwana ko tubonye ko gutwitwa abana ba leta mugabo aba bapolisi nabo bakaba bitwa ko ari abakozi ba leta ndibaza uri umubyeyi ufise abana ukaba ufise umukozi wawe ahohoteye abana bawe ndibaza ntibyoshimisha kandi utiza kumuha urutonde rwiza ahubwo aca nk'umuco wambwiye yuko naba abacuruza mu mabarabara yuko bivukijwe cyane sinzi aca nk'umuco aho hantu
urakoze Steve reka duhe n'ijambo Fabrice muri Yoneza
amahoro cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro muvunagura amajambo
ego ndafise kibazo
mhm
ariko mbere yoho nagoma mbuye kubiganya n'umutekano umutekano je no bwa yuko twabanza ubwambe nambe tukawutura imana ko umutekano w'umuntu n'uw'imana kubera abana abantu nta ushobora kuko no mu bihugu bigwa ikintu umutekano ijana ku ijana yababyagize ibibazo mwenge basanga n'umuntu baramusanze ahari bamwishe bararashe nk'akarino baha mu Bufaransa umupati wahise kumusanga ariko arasoma imisa baramwica kandi aho niho tugeze rwanya mu Bufaransa ngo nta mutekano uhari rero kubona mu Burundi rimwe rimwe bishika umuntu agapfa bamurashe kutigire n'igire nade siba ngo umutekano ngo ntawo cyane bivana n'ibyo baba bapfa hama ikindi giye gusambona cyo gikwiye gukora byaje bijya mu nzi na cyane cyane giye fata kugira zigaruke mu Burundi kintu giye nobona no saba leta nuko bo bishamo yuko ari abana babo bakareka kuko genda fisi ikintu maze kubona umuntu yavuye mu Rwanda yarahunze akaza ubu hari hari ibintu by'ama WhatsApp mu ni group agirwa n'abamushyize ku injisho ntarenga aha hantu mukamenye waba wabana bacha bamutori wawe yabazanye ku telefone batelefonana agirwa waba abantu bacha banyuza mu minsi itatine igeza gutora ari kigiga banyuje n'icyo kintu cy'uko menga umuntu wese yahunze bamubonamo yuko ari mu opposition ari muri opposition akwiye gupfa kugirwa nabi leta nabo bakorana barakwiye kugiheba ahubwo bakabishira ko bakabona yuko n'abantu babo bagarutse mu ruhongore bakumva neza bakamwumvamo neza hama n'ukuri bakishanga mbwa mu gihe umuntu wese avuye i Rwanda iwabo w'abantu baca bamunyuruza agacapfa nyari wabo bagoma bafise ubwoba bati ntimuje hariya na mu Rwanda ngo ati kinjoza mu Burundi kuko n'utashe tumenya n'irengero ryiwe ridatumba yaranyirije rero gice cy'ikintu kinini cyane cyagusaba leta yumve yuko umuntu yahunze agarutse ari uwo guhabwa ikaze ariko atari uwo guca abanyiriza agishika iwabo w'abantu cyangwa ahandi hantu
ahitse
nayo ubundi umutekano mu gihugu n'imana
urakoze Fabrice reka umushere ntahe Terence ntiraja agiye ica vuze kuri ico kibazo mushikirije reka ariko tubanze duhi ijambo Dismas miriwe neza
amahoro ego murakoze kuma kano kanya kugira ngo ico shikije kuri ibi vya bene wacu bahunze baje mu bihugu duhana imbibe
yego
harimo cyane cyane u Rwanda kuko ndaba u Rwanda niho mperereye je ndi muri Busoni urumva duhana urubiye n'u Rwanda
yego
kumitaka ingere hameze mu misanzu hari hameze neza ntandukanye n'uwavuye mu avuga ko umuntu ahungutse aca munyiriza ahubwo urumva ko mu misanzu twashaka ko abantu barundi bene wacu bahunze bagaruka tukabahimiriza kubyo bagaruka kuko twaje guhungira burajyana nahunze ingi Rwanda ingi Tanzania mugata zikuhungira bujyana rero nkamubwe biradio ndashima kano kamwe ko matera tukamenyesha ibintu urundi bumeze n'uwavuye akavuga ati ahungutse akagera iyo abantu baca munyereza akamwica aba bateye ubwoba na gose kuko umuntu ari mu Rwanda ntamenya amakuru bavuze yakwiye kubaza nka teri nka jengadi ku mupaka ni Busoni muri Kirundo hameze neza umuntu ahungutse nta muntu ndabona ahunguka ngo bamurukeko ahubwo ahungutse nka twebwe twasanga tumashyira tukamwereka ko aje mu gihugu cy'amatama mu buhuru nahimiriza rero nabo bandi bari mu buhungiro uko twazuhungira mu mezi nibatahuke tugiye abasanga tubakire tureke naho tugejeje twubaka igihugu kuko igihugu nticyatweze tuzogisangira ntituzogereka kuba mu gihugu turi tubona abandi bene wacu bari hanze bahenze n'abanyapolitiki badashaka ko twubaka igihugu bahunze nibabone ko aba banyapolitiki babahenda bakajya hanze bakajya mu Rwanda na hehe n'ahantu ati amahoro babashakira nta neza babashakira abashakira neza ni uburundi bw'iwabo kuko u Rwanda cyangwa ibindi bihugu ntibizobafasha kurusha uko urundi rwabafasha nacyo gituma ndabahamagaye abari hanze mwumve ko mu Burundi hari amahoro kandi tubandanye ibikorwa by'iterambere n'ubu ibikorwa by'iterambere bibandanye nibaze twubake Burundi kurusha uko twubaka ibindi bihugu
murakoze Dismas reka duhe ijambo Terence Ntiraja agira icyo avuze ku byashikirijwe na Steve Fabrice na Dismas mushyana he Terence
murakoze cyane nagomba kuwa mbere yavuze yuko ngo mu gisagara cya Bujumbura yuko ngo abantu bacuriza mu mabarabara bakubitwa bafite ingorane nibyo kugira ngo habure utonde mu mabarabara kuba kubita harasohotse ingingo yereka abo bantu bose bacize kubara amasoko baje gukorerako nikimenyamenya uwo munsi wogenda kuri ya soko yo muri kote kuri kote bushashe uraza kubona abafaso ni benshi bahawe ibanza bariko baradandaza abatashije kujya muri izo bibanza n'ahandi harondewe bagiye barafata amakioske bayakota no kuvuga rero ibintu by'uko mu gisagara hagati ijyo ntibi bujumbura gusa ni mu gihugu ni ku isi yose niko bimeze gutunganya ibisagara ntabwo ashobora kureka ngo habe akajagari mu bintu by'urudandazwa birafise urutonde kandi ariko ndavuga nibaza ubu nta bantu benshi bakinyereza ibintu bibarabara benshi iyo mpanuro barayumvise baragiye mu bibanza baberetse uwo kumbura atagomba arenga ayo mategeko nubavuga bati reka gukorera aho hantu ugasanga kumbura barayi mu bujije agaca agomba kubifata muri rusange nk'uko umenga hari umutekano uri kurahangana sibyo na gatoyi hanyuma ndashimira Fabrice yavuze ibintu by'umutekano umutekano yatanze n'uburorero n'ibiri kubiraba ahandi hose nk'uko nari nabivuze ibyo niko bimeze n'ubu ndasubiramo nti umuntu avuga yuko mu Burundi si muri paradiso naho muri Amerika si muri paradiso bazigirwa bayinjira mu ishuri bakarasa abantu byarabaye turabikurikirana hehe n'ubu heshi ni ku isi yose ivyo n'amasanga aba kumbure arabikora kumbure badakomeye mu mutwe cyangwa se izindi ngorane cyangwa se n'abantu bariko barihora n'ibintu ivyo rero abantu ku isi ntibareka kubikora umugabo nticyo bisigura ko umutekano mu gihugu cyose atawe uhari kuko ubikoze aheza agahanwa n'amategeko hanyuma ntuze nawe yavuze ngo bavuye mu Rwanda ariko acavuga ko bavuye mu Rwanda ngo baca bikigo ngo babantu cyo nibana kwije bintu atari byo ubushireta yaratungaje neze ngene abantu bahunguka n'ingene bigenda ubushikiranganje sangwe n'umuvugizi wabo ugiye hagati mu gihugu n'isto gukunda igihugu kandi warashise n'ubuyobozi bukuru buje gutahukana impunzi zahungiye mahanga n'ibindi bisatu bibijejwe nico gituma rero nagomba kubabwira yuko ukuri gushikuza ngira ngo bisubire ukuri cy'abahakabira abantu batahutse murashika mukashikira byo intwaro arinze gushika ku mitumba bati aba barahungutse bakakirwa mu kirundo barakiwe n'ahari henshi wavuze mu ntangamarara iby'imakamba abarenga 31 ni henshi abarenga 1000 bimuhuze mu kirundo batahutse n'abandi batari bakeya ariko ari kubabwira yuko by'ukuri nibaza ko atari byo hari abantu batabikiranye ibintu ugasanga hasanzwe hariho nk'umuntu w'inkozi y'ikibi yakoze ububisha abasanzwe kubarongo bari butungane bamubona ko rero bari mu modoka afashwe bagaca bavuga ngo abantu bahungutse bakabafata babica si ibyo na gatoyi hanyuma nagomba gushimira Dismas yatanze intererano nyinshi kugenzura umutekano n'ingene bene wacu bohunguka naganabwira yuko hari amahoro ubu twebwe hamwe n'undi wacu hari amakambi y'impunzi hafi ane bahungira iwacu ava muri Kongo hakurya hama hari ibibazo n'ubu ndakubwira ubwiye kuri wa mugambi witwa Onitra uvuga mu kisengari cy'uko turavugira baguma baza bahungira bajya mu makambi tukabakira neza n'abanyamahanga barahahungira ubu ndababwira hari abarenga 5000 ibyo bakongomani n'abandi bahungiye ngaha kubera ibibazo bafise kandi bavuga bati twe twumva dufise amahoro n'umutekano aha rero n'ukuri kwari kugira ngo mushobore gutanga inyishu kuri batumire bayire bashobore gushikiriza ibibazo kandi dushidikaba ditomoye cyane gose kandi zimeze neza nkashimira intererano bose umwe wese bagiye baratanga kiretse ihumureka yuko atari byo
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamayanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise abandi banyuranye iradiyo Ijwi ry'Amerika Jean-Marie mwiriwe neza
mwiriwe neza
murafise ikibazo murafise icyumviro
yego ndafise ikibazo
yego
bwa mbere natangira gushimira mwebwe mwaza nk'icyumviro
murakoze
ndamenyesha ko abarundi benshi tubabazwa n'ukuntu bene wacu habayeho twumva niko birabashikira
yego
amarereje nk'umunye gihugu ari mu gihugu umunye akaravuga yuko igihugu kimwe mu hano n'umutekano kugira ahunguke bivana n'umwe wese ngira hatumbereye nuko abayeho kuko ubu kuva bibaye mu gihugu murazi yuko abanyagihugu benshi abayeho nabi n'abari mu gihugu hariho ababaho bicwa n'inzara abandi bari batakira buzi ibyo rero amahoro y'umuntu aramanitse awe bakeneye bazaze rero nk'aho bavuga ngo bahunguke bushyikira mu gihe mu gihugu ubu ni ikaramu yo kwandika yabuze igeze ku 5 udasize aho wari imwe bari mu gisagara benshi wabawe utagira icyo ukora cyangwa wari bafite ubuzima busanzwe ariko barasubira iwabo ruguru
ariko Jean-Marie kuri karamu no kubura ubuzima ufashwe nabi umuntu yopfuma bura iyo karamu sivyo
ni byo mvuga yuko umuntu adashobora guhunguka
yofuma agwa mungi hanyuma z'umutekano ze muratunda hirya no hino yari abantu bafatwa bahubwa imigambi barimwo abandi nabo mukumva yuko n'ubutungane tubatunganiriza abari mu mpimba byasumwa bavayo bivuga uti rero nofuma mba ndaguma iyo ndi nibyo bituma nasaba mvugiye kandi bwigiho ko ubanza ubwa mbere hoho bagatunganiriza aho basangana hanyuma n'abandi bari hanze bakavuga ati by'ukuri iwacu abantu bose barabaha
egome murakoze Jean Marie murakoze Jean Marie reka bunaho duhe ijambo Clovis mwiriwe neza
mwiriwe neza Frederic
mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
ego ewe bwambe nanga angure kuremesha we ni wacu bakorewe mu nkambi z'impunzi hanze hose y'igihugu ama nibareme imana izobafasha batose basahe no guca ma nagomba ngire ubu aje kuye peto chatwi urundi nta mutekano hari wiza mugamba zaburure kose abantu bagomba bafatwa bizima agirana atigwa magenade uye wisera cyabujungu abasikare bari kubahirwa buhongo mwose tumuse tumfatika mwose kai naka yafashwa hari n'abari bamwe bari kubapfa ati wakiyahura numva mutekano uhari abantu bari bari yahura bose aho iteso ni bise ubwoba njya ni ibintu nyeze gusengera gusa
hanyuma
kuki unyabarundi tugajwe n'ubukene uyu ufite amafaranga ibihumbi bibiri ukajya ku isoko n'ubusuma ngo wuge ngo ufungure ntibareke kuvuga nta mutekano hari nta mahoro ahari ahubwo uwahunze yabisoro ntibareke ahubwo batuburure imbere twese tuhunge
murakoze Clovis reka duhe n'ijambo Chris mwiriwe neza
mwiriwe munyamakuru
mwiriwe neza murafite ikibazo cy'imviro dore ku ijambo muvunagura amajambo
naramutsa na nyakubaha umutumire aca ngirwa ko mvuga kw'ibi bintu by'impunzi
yego
ikibazo kivugwa cyane kw'ibi by'impunzi havugwa ko siritse kubahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda umuntu akibaza ati mukobwa amenye ntanguye ndabahutse mvuge ati iyo wumvise mwene wanya babara cyanki akitse ibindi bibazo birateye agahinda ko nibazanye ubwo ntabo bari kubarabagira ko nk'ibyambo basanga n'abatumye bahunga cyangwa bababwira ati hunga giruku iyo bibereye kuko impunzi zabo bari mu Rwanda na za Europe hariya muri za Buraya bariyo ko bo bibyabaho igihe usanga ubuzima butameze nk'uko twumvise aba bene wacu bari ngaha mu Rwanda umuntu rero nagire mbaze nk'umutumire ati nta kubwo bwo kwitwarira nk'igihugu cy'u Rwanda kuko mu gihe boba ari bo bababuza kujye kuza ngo basubire mu gihugu cyabo cyo bari ibara tukiye iyo bagiye ingene bagenda bipakije yego ibihuha icyo gihe byarumvikana ariko uyu munsi nta mvu n'imwe y'ukumva hariho nk'umurundi ari hanze atacyo yagiriza ubuhunga ari uwagiye akoze ikibi mvu ntahunze umutekano yahunze ibyo yagirizwa nsaba umutumire na leta yose bakore byinshi bahimiriza izo mpunzi zitahuke kuko ntacyitwazo na kimwe kumva umuntu akorewe hanze yirirwa yerera
murakoze Chris murakoze reka duhe ijambo Terence Ntahiraja ku vyiyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Jean Marie Clovis na Chris duga ku ijambo mushya na Terence
murakoze nagomba kubanza kwishura Jean Marie nagira ndamwibutse yuko ijambo ry'Imana nimba yemera Imana rivuga ngo utarima ntakarye cyangwa udakora ntakarye ubuvuga by'ubukene n'inzara sinzi ko mu Burundi ariho hoba hari inzara cyangwa hari ubukene gusa mu bindi bihugu muri Afurika nabwo namwibutse yuko twebwe duhamagara abarundi bose kujya ku kizi gukora imigambi y'iterambere n'ibikorwa mu Burundi turarima kandi turimbura mbere kubera gutwafasha n'ingo yuko ibifungurwa twifungurira byo bitozo biragenda cyane ubu ingazira hari ufite umuntu arasuma ibiciro bikagabanuka ibintu bimeze neza nibaza yuko ibarakavuga ibyubuzi nta leta nimwe ku isi abantu biyumvira yuko nk'ibihumbi amajana n'amajana by'abanyeshuri bashobora kwiga amashuri bibaza yuko bose leta izabarosa akazi ngira ngo murabizi nabo muri Amerika ahubwo tuye gutunganya imigambi cyo gituma tuba tubwiza amashuri y'imyuga n'imigambi y'iterambere abo nyine barundi batayakanaga kugukunda igihugu basigure abanyamaha abafasha ubundi ngo ntibadanifashanyo iyo niyo yari kuza kugira imigambi y'iterambere igatanga n'ubuzi leta rero ku gukora bene uko ubwirutse hariya nyabura ntibubafashe ni mukuri ibi ubumeze nk'umuntu wicaye ku ishami ry'igiti ugacurica iyo rikorotse urakorokera hasi kandi igihe ni gupfa ushobora gupfa Clovis nawe ati mu Burundi nta mutekano uhari ngo basikare ngo barishwa ngo barahirwa buhongo ngo biteye isoni ngo bariyahura nagenda kubwire yuko urya muntu bavuze yiyahuye n'intwaza ugisongerezi mu basikare yitse kwa dona n'ubutungane bubijejwe kandi bya bivuze byaha yariko yagizwe yarabivuze mugara avuga ati ibintu mvuze rero nimba hari bagenzi bari kumwe ati jewe ndahamwe no menyekana no bango acari yahura ayica ibyo ni ibintu bisanzwe hari nabandi biyahura bo batari kubera amagogwa ahubwo bagira babishaka nkabo bavuga rabiya kugihiga hino mu bihugu by'abarabona hari za Somalia bambara bombe bakajya mu bantu bagaturika bagira babigira nkana je nibaza yuko rero ngaha yavuze atari ivyo nagatira mu gicu Burundi inkozi y'ikibizo reka gufatwa ntibereka guhanwa umuntu ibyigwa shigiro by'u Burundi byagomboye kuva ku mwaka kugeza ku muto twese turangana imbere y'amategeko ubwo ibikosa uba umusirikare uba umupolisi uba umusivile asanzwe uba umukuru umuto umutamutamaka nokuri amategeko araheza agakurikizwa ntihazogera abantu bitwaza kugira amakosa hanyuma bafashe mu makosa ngo bahanwe bizakuvuga ngo abantu bariko baratotezwa sivyo na gatoya ariko aravuga ngo umugamba nta mahoro jiwe niho naciye jo narahatembereye naraciye mu Rutana narahatembereye uwo muntu yoba ariko arundi kwa n'ubutungane n'umuntu abafite icyaha yagirizwa kandi basanze yera araheza akaguhanwa hari amahoro n'umutekano nibaza kuko ari gukuza inkuru ari kubesha na gatoya nashimira uyu wa nyuma yari kwaravuga ati niduhano bibene wacu nibatahe birababaje no kuri kubona bari hanze twebwe n'ubu nako ndasubiramo leta y'u Burundi ni mu byo y'abarundi bose amaboko aruguruye abarundi bashika hafi miliyoni 10 ngira ngo hari abantu bari hanze n'abantu bari mu Burundi ugacuvuga yuko abantu nkuye yasabiye ko ngo kwigumira hariya bafatwa ku nguvu baje kwandura sida ari bibondo baje mu magogwa ngo nibigumireyo ngo bo ngo baratombe oya je nibaza yuko wavuze ibyo ahubwo nabwira kwiye kwikebuka kumurebe kukera kandi bishobora kubigira mu Burundi nyene mugabo we ntashobora kujyayo mugahenda abana ko kiza ngo nibagume ya magogwa kare nawe yibereye mu n'umutekano amerewe neza rero nk'impanuro nk'iyo ntiyo bari nziza ku muhunda kundi gihugu n'abarundi
turi kumwe kandi n'undi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Leo Cargo mwiriwe neza
mwiriwe neza cyangwa kuri ku ijwi rya Amerika
mwiriwe neza murafite ikibazo cy'imvira mu kanya gatoya cyane rwose
ego murakoze na cyane cyane mu ndamukize n'umutumire wo muvukanye tuva mu ntara imwe tewe ubundi ngaha mu Kayogoro ikiganiro ndiko ndagikurikirana gatanu kuri gatanu nashaka mbaze cyane cyane nyakubahwa Ntayiraja asanzwe ari umuvugizi mu bushikiranganzi bw'intwaro yo hagati mu gihugu hari ikintu kimwe gusa kimba kiyavuze yuko abanyagihugu babandanye bahunguka ku bwinshi mugabo ntiyashatse kuvuga yuko harimo n'abanyagihugu babandanye bahunga kuko cy'ubundi mu Kayogoro hariho santire yakirira nk'impunzi Jacques Desomene akunze kuba yo mubitiye muri Tanzania mbona imiduga igumi igenda ariko jewe nashaka ndamubaza leta neza na neza irabona icyatumye abanyagihugu bahunga bava mu Burundi iki kintu nataritani nashaka kusaba aho natahunga n'iki kintu bavuga yuko bahunze ibihuha ahubwo sivyo kuko abahadamuye bamwe tuvugana na jewe narigeze kugenda gutembera yo mugabo ndagaruka hari abahunze iterabwoba bagirirwa no guharuka ku butegetsi cyane cyane imbonerakure ibintu byabide kimwe gusa icyo mbona birababaje kuba mu buhungiro atari igihugu cy'amavuki nosaba yuko leta yokora ibishoboka byose ikavugana n'igihugu cya Tanzania ko ibihugu byose bifite impunzi abanyagihugu bakagaruka mugabo habanje kwigwa neza icyatumye bahunga hanyuma umutekano ukaba ukubahirizwa kuri bose batarabye impunzi murakoze
murakoze Leo Cargo reka duhe ijambo ngenda kumana muri we neza ngenda kumana
nabahaye mwerewe ndahaye mwerewe n'umutumire
narabumva duga ku ijambo ikibazo icyumviro
ubwo bwa mbere nashaka mbate uyu mutumire
ni kubera iki abari muri Tanzania impunzi zahungiye muri Tanzania zihunguka impunzi zahungiye muri Congo zahungutse hanyuma iziri mu Rwanda ari nazo nyinshi zidashobora guhunguka biva kuki hanyuma kandi kabazo kagira kabiri igihe tubona neza yuko hariho abantu bamwe babosha izo mpunzi kugira ngo ntizitahe mu Burundi ndama ndabivuga mwoshobora kuhashika mukaraba abamaze iminsi bashika mu Burundi baba abashyitsi bavuye muri Europe canke abashyitsi bavuye ngaha muri East African Community mwarumvise nk'abanyabuganda abo muri Uganda kuntu baheruka ngaha mbere bamwe bacye bavuga ati ntibakubira inyuma badobanda batembere n'ubu bari hagati mu gihugu baravuga ati ubu turabona yuko ari amahoro ibihumbi n'ibihumbi byinshi byahungukiye makamba uyo muntu yashobora kubitubwira none ni kubera iki impunzi zo mu Rwanda mutoshikayo ngo muzibwire zize hanyuma dase bagaca bazikura mpande y'umupaka hanyuma intererano nayo nk'umurundi urabona mu Burundi bavuga bati ababisa n'abisangiye urabona igitumi izo mpunzi zanka kuza murabizi mwese munyamakuru n'ubwo mutaba ngaha abo n'abantu benshi usanga barahunze kuko babuze amatora kuko amatora byari byase hanyuma bakagenda kuko abari babarongoye mu migambwe nka benshi nabo bagiye agaca bababwira ati nimuze none igihe abanyamigambwe
ndakumana aho mwamuko murafatira muri rusangi resozera tu ijambo abandi
sinashaka kuvuga muri rusangi ariko nashaka kuvuga nti kubera murabidi urabona yuko nko ngaha nk'utwaraye iporona ijya kwanditije bityo kwanditije mugabo iporona ni imwe ariko niko benshi babivuga ari ngaha kwasa yari muri opposition araha lewose ari muri opposition araha none kubera iki abo bari ngaha izo mpunzi akaba arizo zigira ubwoba ntiboza ngo babeho nk'uko abo bandi babayeho muri opposition turetse yuko abo bafite babahenda kandi abo bahenda aribo twasaba ko kumbure amakungu abo bategetsi bo batigurira kugira ngo babanze bafate abo bantu bahenda izo mpunzi ari abanyagihugu bato bato
yego mureka murakoze ngenda ku mana ariko hene ijambo metode muri
beneza neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
bwa mbere mbaje guhoza izo mpunzi ziri mu Rwanda ziriko zirabona amahano nk'ayo n'abarundi bose basanzwe bari ngaha mu gihugu bamwe bamwe bariko barabona ariko baravuga ngo igihugu hari amahoro ariko ntibibagire n'ubu ko abantu niho abicwa abandi bakahihuzwa hari n'abasindikaye ku buzima butandukanye kandi atanda amasasu ariko aravuga bagije rero nk'uwo mutumiye ni kubera iki bihutira kugira ngo abantu bahunguke ubwabo nyine bazi yuko leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda basanzwe batubunye batavuga rumwe badahuza n'imigenderanire ata itagenda neza uwo murundi yahungiye wumva yoje umutima gute wo kuza ndetse n'abarongoye icyo gihe ibyo bihugu kwari bibiri nabo nyine basanzwe basa n'abadahuza ahubwo icyo mbona ni uko woraba ukuntu basubiza hamwe ibyo bihugu bibiri ni naho izo mpunzi zahungiye nazo zokumva yuko bafitanye imigenderanire myiza abo bakabona kugaruka mu gihugu cy'amavukiro bayofashanya kucubaka
murakoze
ntiyosubira kuvuga ati hari amahoro yego hariho bamwe bayabona kuri bo kubera bivanye n'ukuntu bakingiwe ariko ntibibagire yuko iki gihugu cy'u Burundi ndashanye cyane mbonera kure zigisibije ntibibagire ibyabaye Gitega mu ndwi iheze hari abantu bagiye ku izo mbonera kure ziruka ku wafudebu aba FNL babasanze aho ariko bayivuna kanyota intererano yanjye ni nk'iyo
urakoze metode reka duhe ijambo Jean muri beneza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
ni icyumviro nashaka no guhamagarira abarundi bene wacu ariko barapfira nabi mu Rwanda kweri twitegereje mu Burundi amahoro yarabonetse nawe nashaka kwishyura nk'uwagiye kuvuga ngo ubusomere ngo ikaramu ngo igura ngo 500 ngo ubuze nta buhari aho ukomererwa nabo ukirwa amayobo mu gihugu atari icy'iwanyu watumererwa nabo ukamererwa nabo uri mu gihugu cy'iwanyu aho uba ufite n'ubwigenge amahoro mu Burundi twese tubona yarabonetse byendi ngahe Bujumbura Usome na no mu Rwanda naho bavuga bahungiye naho busemere buriye boza tukabusangira tukubaka igihugu tugahamagarira na leta y'u Rwanda yuko yo barekura bagataha ubyisakira wese agataha mbere bakaza mbemwe munagira makaza muratanga ne kiganiro kuri abo bahungutse bari ino hari abavuga ngo baca bahunguka ngo bagaca babica bose barakomeye aho nabahunze bari ku mirimo n'abari baravuye ku buzi barasubiye ku buzi bo bahamagariwe nabo bene wacu bareke kwitwa bamayibobo nibaze mu miryango iwabo nta na kimwe ubusemere twese tuzobusangira twubaka igihugu cyacu.
Murakoze Jean Reka duhe Jambo Terence agira icyo avuze ku byashikirijwe na Leo Cargo mwenda kumana méthode na Jean.
Murakoze cyane nagomba ubwa mbere kwishyura Leo aho yavuze ngo hari abavuga ko ngo hari aba yavuze ibintu byinshi ariko ngo ari mu kayogoro ariko aravuga yuko abantu baguma bahunga nibaze ko ayikora benshi ubu tuvugana mpagaze muri komine ya Mabanda ashaka kumenya neza aho binjirira ku rubibe ruhari wenda Tanzania aragenda ku rubibe hamwe bita kuri pafu ahari ibiharuro by'abarundi ariko barataha yavuze ikibazo ngo kimbonera kure aha cyafatira hamwe n'ishyura n'uko avuga ngo niho gikudibisha abantu uyu wunye metode ibyo murabizi yuko ari kinyoma cyakoreshejwe n'abanyapolitiki imbere y'amatora aherutse aho bakoresheje ijambo aho yabwoko n'ibindi bitari bike bavuga yuko leta iri kwiraho ibigwanisho idemogera kure ikoranye n'umugambi ku butegetsi baravuze ahantu hitwa na kibaho ndetse ngo ariko bayigishirizwa aho nyene hondese hace yava y'umugwi uza gutera uburundi uciye mu cibitoke mwese mwabikurikiranye kandi murabizi ubu ingabo z'uburundi zihagaze neza ibyakurikiranye nta byonge uriko aravuga ati mbega kuko iki mu Rwanda batazemerera kuza kuko bitameze gutya mwese murabizi yakwamenyesha makuru niyo bikoye bara mashyirahamwe yatohoje yemeje ko hariyo impunzi zigenda kwigishije abasirikare mu Rwanda kugeza gutera mu Burundi ayo matozo yarabaye bavuga hariyo mikambi mahama cyangwa hirya no hino ibyo bose ariko babivuga bagenagiza babizi ibyo bintu bamaze kubibona aho bateguye indigumuko yabaye umwaka uheze barondeye za mbonera kure bavuga ntazo babonye ahubwo bonyene bariko bategura imigwi y'isoresore ariyo hari abantu baturiwe mu gisagara cya Bujumbura imodoka z'igihugu zigaturirwa amazi agaturirwa mwarabibonye sino bigaruka ko gushyiraho bicara ku maburende igerekezo rya 13 usama 2015 ku isi ataho byakabaye aho abanyagihugu waheruka bakubwira ngo bariko imyerekano y'amahoro bishyire kuri burende igiye kurasa ikibesha makuru cy'igihugu cya leta ari televiziyo nasiyonali bakubaka bakavuga yuko leta iri kwirika abantu ariko yategura imigumuko oya bamwe gusa mu babigizemo harabahiye cyoba abanyapolitiki babo yamwe batacu yagiriza ari ngaho uwavuze yuko abantu bose bahunze imyiyerekano si byo abantu bamwe bahunze ibihuha hariho n'amaradiyo arenze urugero icyo gihe ibihuha by'iterabwoba ngo yari kwezi zuzuye ngaho ngo zibya zibamare ngo hariho barikoti biriko baravyunguka ngo ahiwanyu abo bantu barahindiriwe barabura nicyo gituma hari ikinyoma kikimara bavuga ngo kimara isaha n'ikimara umunsi niko bakora kuvuga mugani w'ikirundi aha rero bariko bishyura ndiko kubwira metode nkabwira n'abandi hanyuma rero bashimira uyu wa nyuma ariko aravuga yuko ahantu bene wacu mu rundi harati je mpagaze mu gisagara cya Bujumbura niho ndiyo ndiko ndavuga kandi n'ibyo natubarira ati ngaha mu Burundi nta munyeshuri ajya ku ishuri ngaha mu Burundi nta soko rirema ngaha mu Burundi nta bitaro bikora ngaha mu Burundi nta muntu ajya ku mirimo niba ari
mu gusozera mushya na Terence Ntahiraja
kandi leta irashingo zikwiriye kugira ngo ihane umuntu wese ahungabanya umutekano
waboneka. Mu gusozera mushya na Terence Ntahiraja ibibazo byashikirijwe n'ubwo rwaruka ruri mu kampi ya Mahama ni ibibazo bihambaye cyane rwose kandi ibibazo bishobora kuba birenga n'ukuntu twabyumvise ikintu none leta y'u Burundi iri gukora mu maguru mashya kugira ngo ibibazo abo izo mpunzi zihura nazo navyo bitoregwa umuti n'ikihe hari mugambi leta wifise kuganira n'ibiro bijejwe impunzi hase cyangwa kugira ngo barabe ko abarundi bari muri iyo kampi bashoboye gutahuka muri iki gihe batahuke
mu minsi iheze umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu n'inshuti zo gukunda igihugu mu ntango z'uno mwaka yaratumiye ubuseruka ishami mpuzamakungu HCR mu Burundi araza baragize ikiganiro nanjye niho nari ndi mbere bahejeje kuganira ibinyamakuru byose byaraje iyo nkuru yayitangaje hariho n'urwandiko yasohoye yandikira HCR dusaba yuko yodufasha ikavugana HCR mu Rwanda kuko HCR ni ishami mpuzamakungu rimwe uretse ko ari amashami akorera mu bihugu bavugane n'abo mu Rwanda ni Burundi muri wa mugwi nyabutatu icyo bita komisiyo tripartite tuj duhurije hamwe hari makuru ngo bene wacu
batabwo cy'impunzi
mahoro gutekana abavyifuza bose
iki kibazo cy'impunzi mu Rwanda Trance ntiraja tuzokigaruka ko ni kibazo gihambaye cyane gose nta murundi numwe akwiye kumva ko yoba yoguma hanze y'imibenzi igihugu camuvyaye tukaba rero tubashimiye cyane gose kukanya mato yo kugira ngo tubanire turashimiye abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bakaduhaye ibyumviro byabo turashimiye na engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ikiganiro mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.